mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Ndibutsa ko mwadukurikira ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Niriwe neza nshuti, turi kumwe na Eugenia Mukango tubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo, nanje ndabaramukije.
U Rwanda rurashinja Uganda icyo rwita isimutwa ry'abandi banyarwanda babiri.
Umwe mu baturanyi yasabye muri abo bantu b'inshuti ze ko baza ku mukoro kubatirisha abana bari mu rusengero. Birumvikana ko hari kubatiza kw'abana niho babakuye barabatwara.
Uwo ni umuyobozi w'akarere ka Nyagatare bwana Godfrey Mushabe avuga uko abaturage bo mu karere ayobora bafatiwe muri Uganda ejo ku cyumweru. Polisi mu Faransa yataye muri yombi abantu batatu bakekwa mu bifitanye isano na bombe yakomerekeje abantu 13 mu mujyi wa Lyon mu cyumweru gishize.
Abategetsi mu burengero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko abantu 45 bapfuye, abandi amajana ibiri irengero ryabo rikaba ritazwi inyuma yo kubwato buzamye mu kiyaga Mayindombe.
Abaturage bishe umukozi mu bahanganye n'icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe berekanye uno munsi kuwa mbere aho badahuriye kuvyuko niba amamisiri y'igihugu ca Korea ya Ruguru giherutse kugerageza bikiye kubiri n'ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Izi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere turazigaruka ko mu kanya gato bimugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duherere ku idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abategetsi bo mu rengero bw'ico gihugu bavuga ko abantu 45 bapfuye, abandi amajana bizengero ryabo rikaba ritazwi inyuma yo kubwato buzamye mu kiyaga Mayindombe. Simon Mbo Wemba ayoboye igisagara ca Inongo yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ya kumusi w'Imana ku muhingamo ko benshi bari muri ubwo bwato bwagize isanganya mu kiyaga Mayindombe barabigisha. Ubwo bwato buvugwa ko bwari butwaye abantu barenga 400. Simon Mbo Wemba avuga ko ababigisha bari bagiye kwakira imishahara yabo bafashe ubwato kubera amabarabara muri ako karere ameze nabi. Amenyesha ko abana 11 barimo bapfuye igihe ubwato barimwo bwazama kubera imikuba myinshi mu kiyaga Mayindombe. Simon Mbo Wemba avuga ko igipolisi cyahagaritse kapitene w'ubwo bwato itoza rikaba ariko riraba. Abategetsi bagabishije ku bikorwa byo kurondera bazimanganye muri ico kiyaga bizoshobora gufata hagati indwi imwe canke zibiri ubwato mu gihugu ca Kongo kenshi butwara ibitigiri birengeye urugero vy'abantu n'imizigo.
Tukiri muri Kongo, abaturage bishye umukozi mbo muvuzi mu burasirazuba bw'igihugu. Uwo mukozi yari umwe mu bahanganye n'icyorezo cya Ebola. Abo baturage basahuye ikigo kivurirwamo iyo ndwara ya Ebola. Ibi biri muri raporo ibiro ntaramakuru bya Faransa byabonye kuri uyu wa mbere. Abatuye umudugudu wa Vusahiro mu karere k'ubuzima ka Mabarako mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru barahagurutse kuwa gatandatu batera itsinda ry'abakozi barwanya Ebola. Ibyo byasohotse mu nyandiko yo ku cyumweru ya Ministeri y'Ubuzima mu gihugu cya Kongo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko umukozi w'itsinda rishinzwe isuku mu rwego rwo kurwanya no guhagarika ubwandu bwa Ebola yapfuye arimo kujyanwa kwa mu bitaro yari maze gukomereka. Ikigo cy'ubuzima cya Vusahiro cyarasahuwe gisigara kimeze nk'ahantu hajugunywa imyanda. Amazu atatu nayo mu mudugudu yarahiye arakongoka. Mu kindi gitero ikigo cya Valumba gisuzumirwamo indwara ya Ebola mu ntara y'ubuzima ya Butembo cyarasahuwe ibintu biramenagurwa mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Icyorezo cya Ebola cyatangajwe mu burasirazuba bwa Kongo mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize wa 2018 cyahitanye abantu barenga 1,200 mu ntara ebyiri, izo ni Ituri na Kivu y'Amajyaruguru. Mu byumweru bishize kandi abandi bantu banduye iyo ndwara ya Ebola. Ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya Ebola byatambamiwe n'ibitero by'abarwanyi mu bigo by'ubuvuzi, aho bamwe mu bakozi biciwe bishwe na bamwe mu baturage badashaka amatsinda y'ubuvuzi. Kuva icyo gihe ibitero byahitanye abantu bane, abandi babarirwa muri 40 barakomeretse barimo abarwayi, nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ya Kongo yabitangaje kwa gatanu.
Ratizwe Amerika Washington DC naho muri Zimbabwe umugambo ukomeye tavuga rumwe naho na leta yaho Movement for Democratic Change MDC mu mfunya funyo wasubiye gutora Nelson Chamisa kubandanya awuyobora iyo ngingo yafashwe mu ikoraniro rya mbere ry'uwo mugambwe kuva Morgan Changirai yashinze uwo mugambwe yitavye Imana. Chamisa yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze w'2018 niwe yarasanzwe ayoboye mu bisanzwe umugambwe MDC kuva Changirai yitavye Imana haheze umwaka. Emara Chamisa ntiyari bwatowe gucese n'abanywanyi b'uwo mugambwe kubera yari umukandida wenyine itorwa ryiwe vyabaye ibisanzwe. Chamisa tangaje kwihinduka riri mu nzira mu gihugu cya Zimbabwe no mu karere kose ka Afurika kubera abakiri bato bashigikiye ubuyobozi muri ako karere. Chamisa, umukandida w'umugambwe MDC mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2018 yatsinzwe na Perezida Emmerson Mnangagwa yaserukiye umugambwe uri ku butegetsi za NUPF. Chamisa yatangaje ko amatora yaranzwe n'ubusuma bukomeye, akaba yaranse kwemera intsinzi ya Mnangagwa kuva icyo gihe. Chamisa avuga ko imigambi yabo isanzwe ko yerekeye guhindura ibintu mu gihugu, avuga ko bashaka kubaka igihugu abantu bose biyumvamwo, ngo kuko uko atari ku bintu bimeze muri iki gihe.
Amakuru y'ijwi rya Amerika tuyakomereze mu Bufaransa, aho polisi y'igihugu ivuga ko yataye muri yombi abantu batatu bakekwa mu bifitanye isano na bombe yakomerekeje abantu 13 mu mujyi wa Lyon mu cyumweru gishize. Abakora iperereza uyu munsi ku wa mbere bavuze ko umunyarijeri ufite imyaka 24 umunyeshuri mu by'ubumenyi bwa mudasobwa ari umwe mu bakekwa batawe muri yombi. Hari amakuru avuga ko na nyina umubyara yafashwe hamwe n'undi munyarijeriya w'inshuti y'umuryango. Mbere Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubufaransa, Minisitiri uyiyoboye Christophe Castaner, kuri Twitter yari yatangaje ifatwa ry'uwo munyeshuri ariko nta bindi bisobanuro yatanze. Uwo munyarijeriya w'imyaka 24 y'amavuko yashakishijwe cyane na polisi kuva mu ijoro ryo kwa gatanu ubwo bombe yakorewe mu rugo yaturikaga. Imbere muri iyo bombe harimo imisumari, abagore 8, abagabo 4 n'umwana w'umukobwa umwe ufite imyaka 10 bakomerekejwe n'icyo gisasu. Cyakora nta wakomeretse ku buryo bwamuviramo urupfu nk'uko abayobozi b'Ufaransa babivuga.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe berekanye uno munsi kuwa mbere aho badahuriye kuvyuko nimba masire igihugu cya Koreya ya Ruguru giherutse kugerageza biciye kubiri n'imirimo y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Imara abo bategetsi babiri babandanya kumvikana ku mugambi wo gutuma ikigobe cya Koreya kitarangwamwe ibigwanisho ruhonyanganda. Mu kiganiro bahereye hamwe abamenyeshamakuru inyuma y'ibiganiro hagati yabo ku murwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo, Perezida Trump yatangaje ko abona ingingo ya Koreya ya Ruguru ikugerageza amamisile ari umugambi w'umutegetsi kizigenza w'icyo gihugu Kim Jong-un wo kwibonekesha ko kubera izo mvu atampungenge bimutera kubimwerekeye. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe avuga ko ingingo ya Koreya ya Ruguru ikugerageza amamisile birenga ku ngingo y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi. Yongeye amenyesha kandi ko mu biganiro hagati y'igihugu ciwe na Koreya ya Ruguru, leta yiwe irondera cane cane gutorera inyishu ikibazo c'abayapani banyuruzwa n'ico gihugu. Abe yarakiye neza ivyo yavuze ko ari intambwe ziboneka mu biganiro vyerekeye ubudandaji na Amerika.
Ayo rero yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro byacu birakomeje mu twihangane cyakora kuko ibyuma ntabwo birimo kutubanira muri uyu mwanya, ariko mukomeze kugumana natwe. Mu kanya turajya ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Hagaragaye umwuka mubi umuhango gutanga ibisigazwa by'umunyarwanda.
nkuko nabibabwiye ibyuma ntabwo birimo gukora neza ariko mutwihanganire ubutegetsi bwa Uganda uno munsi bwashyikirije ubwo Rwanda umurambo w'umunyarwanda bavuga ko yarasiwe ku butaka bwa Uganda n'abasirikare b'u Rwanda muri uwo muhango wabereye ku mupaka wa Gatuna uwo murambo wakiriwe hari indorerezi z'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga itandukanye irimo na undi ibindi kuri iyi nkuru mubigezweho na mugenzi wacu Ignacio Sebahizi uri muri Uganda
hagaragaye umwuka mubi umuhango gutanga ibisigazwa by'umunyarwanda bihabwa abategetsi b'u Rwanda ku mupaka wa Gatuna ubwo ikipe y'abategetsi b'u Rwanda bari bayuwe na meya w'akarere ka Nyagatare Claude Mushabe banze kwinjira muri Uganda ngo bicare aho bari bateguriwe bityo intumwa z'ubutegetsi bwa Uganda zari ziherekejwe n'indorerezi kuva mu ambasade atandukanye mu Burayi no muri Amerika ndetse n'izo mu bihugu bya Afurika y'Uburasirazuba bagiye aho abanyarwanda bashakaga kugira ngo abariho umuhango ukorerwa havuzwe amagambo atari make ku mpande zombi ashingiye ku byegeranyo Minisiteri z'ibihugu byombi zishinzwe ububanyi n'amahanga zasohoye mu mpera z'icyumweru gishize zivuga kuri icyo gikorwa cyo Uganda yamaganye yivuye inyuma kandi kacyita igikorwa cy'ubushotoranyi gisuzuguje ubusugire bw'igihugu cya Uganda ukuriye umutekano mu karere ka Kabale gahanye umupaka n'u Rwanda kandi kari hafi na icyo gikorwa cy'ubwicanyi cyabereye Bwana Gadi Rugaju yavuze ko kenshi abasirikare b'u Rwanda bafite imbunda bavogera ubutaka bwa Uganda ariko Uganda ikicyekera
since this border was closed we have had very many issues
ati kuva aho umupaka wafungiwe twagiye tubona abasirikare benshi b'u Rwanda bitwaje imbunda bambuka umupaka bakinjira muri Uganda ariko twe nka Uganda turikekekira tukabona bingira bakongera bagasubira inyuma tutabanyize na gato ariko aho bigeze ndabona bitakongera kwihanganirwa twifuza kubana n'abanyarwanda mu mahoro ariko nk'abashinzwe umutekano turabasaba kubuza abanyambunda banyu gukomeza kuvogera Uganda ubu bwa rugira gatanu ukurikije raporo zacu
to stop your gunmen from crossing to Uganda
Meya w'akarere ka Nyagatare Mushabe Claude wariyoboye abanyarwanda baje gufata ibisigazwa by'umuntu wabo ashimangira ibyari mu cyegeranyo cyasohoye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Richard Sezibera yavuze ko icyo gikorwa cyabereye ku butaka bw'u Rwanda ariko ntiyasobanura ukuntu umurambo wishwe wageze mu maboko y'ubutegetsi bwa Uganda niba yaraguye ku butaka bw'u Rwanda
In as far as giving us our deceased one is concerned Rwanda
urwego rwo kuduha umurambo w'umuntu wacu Igihugu cy'u Rwanda ntabwo gishobora kwemera na gato abambuka umupaka bakora fraude bingize ibicuruzwa bitemewe n'amategeko kandi byanakabaye byiza muduhaye n'abandi banyarwanda bafungiwe mu gihugu cyanyu nejo harayafashwa abandi babiri nimuduhe n'abazima nk'uko muduhaye uwapfuye
It's better than you bring your citizens those who are still alive
Ubwicanyi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yise igikorwa cy'ubugome cyakozwe n'abasirikare b'u Rwanda ku basivile bwabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu ukurikije Uganda hishwe abantu babiri umunyarwanda Kerenge Jean Baptiste hamwe n'umunyayuganda Nyesiga Alex uwo munyarwanda yageragezaga kwambutsa fraude yarakuye muri Uganda kuri moto hanyuma arabutswa abasirikare b'u Rwanda arimo kwambuka umupaka mu nzira itemewe n'amategeko asubira inyuma muri Uganda nuko abasirikare b'u Rwanda bamukurikira muri Uganda binjira metero zisaga 50 baramurasa kimwe n'umunyayuganda wari uje kumutabara umusirikare wabarashe yaje ahisha imbunda ye mu ikoti nini ya gisirikare ariko ukurikije u Rwanda umusirikare yahanganye n'umugwi w'abantu bari batwaye fraude baje kwanga kumviriza amabwiriza y'abashinzwe umutekano ahubwo bakagerageza kubarwanya bakoresheje imipanga bityo bakaraswa mu gikorwa cyo kwirinda hagati aho u Rwanda rwongeye gutunga agatoki Uganda mu gikorwa cyo gushimuta ruvuga ko abanyarwanda babiri Sandra Pierre hamwe na Habiyaremye Eric bari bashimuti wahakuriye y'umupaka n'abashinzwe umutekano ba Uganda ubwo bari bambutse umupaka kujya mu muhango wo kwizihiza amavuko y'inshuti yabo muri Uganda nyamara ariko igipolisi ya Uganda cyo kivuga ko cyafasha abo bagabo bombi basanzwe ari abasirikare b'u Rwanda bari baje mu gikorwa cy'ubutasi muri Uganda kandi n'umunyarwanda bari kumwe akaba yafashwe nibutse ko hashize amezi atari make Uganda n'u Rwanda barebana y'ingwe buri gihugu gishinja kigenzi cyacu ubugambanyi yaviye mu butegetsi bw'u Rwanda gufunga imipaka yabwo na Uganda no kubuza abanyarwanda kongera guhunyuza ikirenge ku butaka bwa Uganda Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
Urakoze cyane Ignace Sibahizi kuri iyo nkuru. Tukira kuri iyi nkuru yerekeye u Rwanda na Uganda, nkuko mugenzi wacu abivuze, haravugwa itabwa muri yombi ry'abanyarwanda babiri bafatiwe ku mupaka wa Uganda ku munsi w'ejo saa sita n'igice z'amanywa. Inzego z'umutekano z'u Rwanda ziravuga ko bashimuswe n'inzego z'umutekano za Uganda. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana na Mushabe Godfrey, n'umuyobozi w'akarere ka Nyagatare, atangiramo baza uko byagenze.
Umwe mu baturanyi yasabye muri abo bantu b'inshuti ze ko baza ku mukoro wo kubatirisha abana be, hanyuma baragenda. Bagezeyo bari mu rusengero, birumvikana ko hari kubatiza kw'abana, muri urwo rusengero niho babakuye barabatwara.
Ni ukuvuga ngo bari mu rusengero rwo hakurya muri Uganda?
Bari mu rusengero rwo hakurya Uganda.
Batwawe nande?
Batwawe n'inzego z'umutekano z'i Uganda.
Babashinja iki? Bavuga ko ari iyihe mpamvu itumye babafata?
Mu by'ukuri ntabwo twabimenya. Amakuru twahawe ni uko gusa aba bantu bari mu rusengero bakabajyana. Impamvu n'ibyo bababajije ntabwo twari twayimenya.
Inzego za Uganda zivuga ko abantu zikunze guta muri yombi ari abantu bakora mu nzego z'umutekano b'u Rwanda, binjira mu buryo butubahirije amategeko abigenga. Aba bantu bafashwe bari mu rusengero baba ari abaturage basanzwe?
Abaturage basanzwe baturanye bahandi imbibi, ni abaturage bazanye. Urabyumva nawe, umuntu utumira undi akamutumira kuza mu batizo w'abana kuntu ubuvandimwe bafitanye.
Bigomba kuba ari ibintu bikomereye abaturage b'ibihugu byombi, kubera ko u Rwanda rumaze igihe rwaragiriye inama abaturage barwo kutajya muri Uganda, ariko ababo bari babirenzeho baragenda.
Bari babirenzeho nibyo. Ni nayo mpamvu natwe tugomba gukomeza ubukangurambaga kugira ngo abantu bumve yuko koko kwambuka i Bugande ari ikintu kibashyira mu kaga. Nibyo koko mwivuga, u Rwanda natwe ubwacu twakomeje kubwira abantu ko badakwiye kwambuka, kandi ntabwo ari ukuvuga ko batambuka, ahubwo bagomba kwambuka banyuze mu nzira zemewe. Ariko ni inama mu by'ukuri bagiriwe, nta nubwo babujijwe kwambuka, ariko ni inama bagiriwe yo kutambuka, kubera yuko igihe cyose iyo bambutse nyine bagirirwa nabi. Nawe urabibona rero icyabaviriyemo icyo ari cyo. Ariko ni inshingano yacu nk'ubuyobozi gukomeza kubwira abaturage bacu ko tubagira inama yuko badakwiye kwambuka mu buryo ubwo aribwo bwose.
Hari n'indi nkuru irimo kuvugwa muri iki gihe Uganda, nanone ngira ngo ni muri ako karere kanyu muyobora. Uganda ivuga ko mwarasiye abaturage babiri, umwe w'umunyarwanda undi w'umugande, ku butaka bwayo. Ibyo bifite ubusobanuro?
Icyo nakubwira cyo ni uko koko iryo raswa ryarabaye, ariko mu kuba abaturanyi bacu b'i Bugande ni abantu kenshi na kenshi usanga kunyura mu nzira zitemewe bitabatera ikibazo. Ubucuruzi buca mu nzira zitemewe ubona yuko butabatera ikibazo. Barambutse rero nibyo bambutsa ibicuruzwa mu buryo butemewe, ni magendo. Inzego z'umutekano zigerageje kubahagarika, batangira kuzirwanya, batangira gukoresha uburyo bwose bushoboka. Birumvikana rero ko inzego z'umutekano igihe habaye ikibazo nk'icyo urimo zirwanya, ikibazo cyaba cyose kiba cyashobora kuba
bo barwanyije bashaka kwinjira cyangwa bashaka guhunga, kuko ntabwo byaba byumvikana uburyo barwanya inzego z'umutekano w'u Rwanda kandi bakagwa ku butaka bwa Uganda.
Ibyo ni ukuri. Ngira ngo ikiza ni uko habayeho ukomeje kubiterereza ku mpande zombi, babona ukuri guhari. Kigaragara ni uko u Rwanda natwe nk'igihugu nta nyungu dufite mu kujya gutera abaturanyi b'u Bugande. So twebwe icyo twakubwira ni uko barasiwe igikorwa cyakorewe ku butaka bwacu. Gufatwa kw'abafurodeli byakorewe ku butaka bwacu, ibindi birenzeho ngaho ni uko abantu bashobora gukomeza bakazamenya ukuri uko ariko. Ariko twebwe ukuri kwacu nk'akarere ni uko.
Iyo urebye ibivugwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, ukareba ibivugwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uganda, usanga bemera ko hari ibibazo, ariko bakavuga bati tuzayoboka inzira y'ibiganiro tuzashyiramo imbaraga kugira ngo turebe uburyo bwo bunyuze mu mahoro bwo gukemura ibibazo dufite hagati y'ibihugu byacu. Ariko wareba ukuri ko birimo kugenda ukabona abaturage bararaswa, ukabona abandi barashimutwa, mwe muri aho bibera, mwe muhana imbibi n'icyo gihugu, murabona hari amahirwe yuko ibyo bintu bizatungana?
Icyo nakubwira cyo ni uko uburemere nk'ibihugu igihugu cy'abaturanyi baba bwahaye kino kibazo butandukanye n'uburemere abaturage babona. Abaturage ni abaturage baturanye, abaturage babanye neza. Ikibazo cyabaye barakibonaga, bazi ko cyagenze. Abaturanyi rero b'Abagande nta kibazo na kimwe bafite. Abantu n'uyu munsi barakora imirimo yabo nta kibazo na kimwe. Abanyarwanda nuko ntabwo wabona yuko hari ikibazo cyateye imitima ihangayitse, kuko bazi ukuri kw'ibintu uko kuba kumeze ku mipaka yacu.
Turamushimiye rero, ni umuyobozi w'intara w'akarere ka Nyagatare, ni Mushabe Godfrey yaganiraga na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Turabashimiye kuri icyo kiganiro bagiranye. Tukomeze rero turagezaho n'andi makuru, ariko tunabasaba gukomeza kutwihanganira kubwo ibyuma bitagenda neza. Amatora y'abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yabaye muri iki cyumweru gishize mu bihugu 28 bigize uwo muryango. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo avuganye mu kanya na Gracien Rukindikiza ukurikirana ibintu bya politiki, akaba yaranakurikiye amatora mu gisagara cyangwa se mu mujyi wa Kasha mu gihugu cy'u Faransa i Paris. Aratangira rero avuga uko yabonye amatora y'abadepite b'umuryango w'umwe bw'Uburayi muri rusange.
Ayo matora muri rusange twayabonye yuko yaritabwe n'abantu benshi, tutari kwibaza yuko haza kuza abantu bake. Hameki nacyo cyayaranze nuko habaye umugambo umwe cyane cyane abafaransa baza kuwatotora, ariko waciwe uwa mbere ariwo bahora bita Front National witwa Rassemblement National. Nicyo kintu cyane cyane cyatangaje, n'ikindi cyabashinzwe ibintu by'ibikikije by'igihugu bita ekoloji.
Umuntu yitegereje imigambwe yari isanzwe iri ku butegetsi izwi mu karere k'Iburaya, yaba ariyo ku ruhande rwa gauche canke droite, itabyifashemo neza mugabo izobandanya rifise ibibanza biboneka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, naho abo batsimbataye ku byumviro vya kera bishigikiye inyungu za bakavukire bagize intambwe zikomeye nabo rarushinga n'ivyerekeye bidukikije. Icyo igitigiri cyabaye kirekire cy'abitavye amatora no kuba iyo migambwe nk'iyo extreme droite ya Raduze cyane, bivuze iki kuri kazoza k'Iburaya muri make?
Ubwa mbere icyo bivuze byerekana neza yuko abanyagihugu ngira aba batwara bataki batahura, kuko urabona yuko bataki bemera babashyira mu nzira batagomba cyangwa ntibabumvirize. Hanyuma ikindi nacyo ni uko mu bihugu byinshi bamaze kugerageza aba gauche n'aba droite barasubiza bahindura, ari iyo migambo yari ikomeye barabura abantu bumviriza bogira ibyo biyumvira. Hanyuma ubu naho niwe ariko ariyumvira yuko abo ba extreme droite abo bantu bagwanye cyane cyane abantu bava hanze bagwa bafise uko intwaro zitazitumbereye neza, aribo rero bariko baragomba kwijukira, kuko bavuga bati niyo basigaye ko dushira ku ntwaro. Birateye ubwoba kandi birerekana yuko mu minsi iza nk'u Faransa mbere, nibaza ko mu matora azokurikira hazoba hatwara umuntu muri iyo Front National Marine Le Pen ashobora kuba ari atwara u Faransa mu minsi ikurikira mu myaka iza habaye amatora.
Iyo migambwe iriko itera ikomera ni hose ku isi, iyo migambwe ya extreme droite itsimbateye ku vyumviro vya kera n'inyungu za bakavukire, ku bwanyu mubona naho abantu bariko barayijukira no kubera baburabujwe niyo migambwe ari hasanzwe, cyanke baribaza mu vyukuri ko iyo migambwe izotorera inyishi ibibazo byabo?
Abantu naho batora barazi neza ko iyo migambwe itazotora inyishu ku bibazo byabo, mugabo kugira ngo berekane yuko bahaza abandi babatwara batabumviriza batoriyo iyo migambwe kugira ngo babereke bashabuze. Mugabo hari n'abimbira bati nkeka nibahaja bazobabagira ibyo bahinduye, kuko barabwira ati hazobanza kuba inyungu nyinshi ku banyagihugu, ariko abubu bagira inyungu ku byo mu isi ibyo bita bya mondialisation, bagira inyungu ku bandi bavuye hanze, bagira inyungu ku bantu bamahanga. mahera ariko ahandi hazoba ku bantu bato bato ku bantu banyagihugu niyo mvugo ituma iwakwega muga naho batacu bazuhindura ntacu bazuhindura nabone bazutwara nka manda imwe bazutwara rimwe ntibazusubira rya kabiri umva banyagihugu binibura yabasa nabatakigira icyo bata n'icyo bamira kwa za demokrasi demokrasi irasaza nibaza ko mu minsi za demokrasi wayizoheva igahinduka
yego mu kurangiza muri make Marine Le Pen yavuze ko ayo matora yerekanye ko abafaransa biyamirije politike n'izina rya Emmanuel Macron president Macron mwibaza ko ari kihazokura n'iki kizokura muri ayo matora
nibaza yuko atakibazo tukura muri aya matora kuko urayibona neza yuko ntabibona yuko hari ikigo yuhakura muga mu bisanzwe yarakeneye gukura mu kigwa bikaboneka neza yuko intwaro yiwe idakurikiza ibyo abanyagihugu biyumvira bikaboneka neza yuko intwaro yiwe nguko benshi babivuga ikurikiza ibintu by'abantu b'amahera menshi abantu b'inyungu nyinshi aribo usanga iyi ntwaro yaragiraho amahera berekana neza yuko n'abanyagihugu bato bato nk'ibi by'abajire jaune birirwa mu marabara akeneye kubumviriza cyane cyane ni kutabumviriza kutakurikiza inyungu zabo nizo zituma nibyo bizotuma imbere ataronka na manda ikurikira
urakoze cyane yari Gracien Rukindikiza akurikiranira hafi vyerekeye politique yahagarikiye amatora mu gisagara cya Cachan mu ntara ya Paris mu France atwari ko tuvuga ku byavuye amatora y'abashinga amateka b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ivyavuyemo bikaba byamenyekanye ejo ku munsi w'Imana turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
murakoze
baramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda turi hafi gusoza ariko tubivutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 ibiganiro byacu turabisoza mu kanya
Twavuye rero ko abategetsi mburengero bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko abantu 45 bapfuye abandi 200 irengero ryabo ritazwi aho ni nyuma y'uko ubwato buzamye mu kiyaga Maindombe Simon Bo Wemba ayoboye igisagara cya Inongo yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika Associated Press ku munsi w'Imana ku muhingamo ko benshi mu bari muri ubwo bwato bwagize isanganya mu kiyaga Maindombe barabigisha
abaturage bise umukozi wo muvuzi mu burasirazuba bw'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo uwo mukozi yari umwe mu bahanganye n'icyorezo cya Ebola abaturage basahuye ikigo kivurirwamo iyo ndwara ya Ebola ibikaba biri muri raporo y'ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byabonye amakuru kuri uyu wa mbere
umugambo ukomeye utavuga rumwe na leta y'igihugu cya Zimbabwe Movement for Democratic Change MDC mu Bunyapfunyo wasubiye gutora Nelson Chamisa kubandanya ayobora uwo mugambwe iyo ngingo yafashwe mu ikoraniro rya mbere ry'uwo mugambwe kuva Morgan Changira yashinze uwo mugambwe yitabye Imana Chamisa yasinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze w'2018
abimukira batatu b'abanyafurika barimo umwe ufite imyaka 15 bavumbuwe mu modoka bihagitse mu twanya duto tw'imfungane nko munsi y'intebe cyangwa se nyuma yayo bagerageza kwambuka umupaka bavuye muri Maroc bajya muri Espagne nk'uko byavuzwe na polisi kuri uyu wa mbere
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yerekanye uno munsi wa mbere aho badahuriye ku vy'uko nimba amamisiri igihugu cya Koreya ya Ruguru giherutse kugerageza ikiye kubiri n'urwego ingingo y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rubijejwe amahoro n'umutekano ku isi
Polisi mu Faransa yavuga ko yataye muri yombi abantu batatu bakekwa mu bifitanye isano na bombe yakomerekeje abantu 13 mu mujyi wa Lyon mu cyumweru gishize Shuti mwese twari kumwe tubashimiye kuba mwatwihanganiye n'ibyuma bitakoze neza ariko kandi tubashimira kuba mwagumanye natwe mukamwa duteza amatwi tuboneyeho akanya no ko gushimira abadufashe kuhanga bw'ibyuma afatuma Karara na engineer bari kumwe dushimiye rero mwe mwese aho mwari muri tukaba tubararikiye n'ibindi biganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nange uje nya mukankusi
na Fideni yo ngamubwira ibihe byiza mu wandanye mudukurikirana mu biganiro byacu. Thank you.